Twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane. Nini nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda. Mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi mu ntara zitandukanye z'ico gihugu turabaramutsa. Abatwumva muri mu Rwanda muri ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Namwebwe turabaramutsa tubaha ikaze muri kino kiganiro. Muri ko mukurikiraniraho ikibiraho kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turi kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube kuri adresse VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga. Ikiganiro muri isanga cuno munsi turongera tubahe akaryo tuyage. Tuyage kubera iwanyu, tuyage ku makuru avugwa iwanyu, tuyage ku bitandukanye mubona aho mugendera, aho mukora imirimo yanyu ya misi yose, tuyage no ku makuru twabashikirije ayo turiko turabashikiriza, haba yagezeho mu gihugu cy'u Rwanda, haba yagezeho ahatandukanye, aho muri mu Burundi, mu makamba atandukanye, muri Afrika, Iburaya n'ahandi. Muri Afrika y'Epfo hari inama ya BRICS irindiriwemo president w'Uburusiya yarayitezwemo ntaza kuyijamo, ariko aza kuyikurikirana bicaye ku muhora wa televiziyo zitandukanye. Abategetsi bazoba barimwo harimwo abo Bushinwa bavuga ko bushaka kugira imigenderanire hagati yabwo na Afrika cane gose. Ivyo rero bashobora kwitanga ko ivyiyumviro. Muri Nigeri naho abatembagaje ubutegetsi bwaho bubavuze yuko bashaka imyaka itatu kugira ngo byifata kibanza kugira ashobore gutunganya ayandi matora yo gusubiriza President Mohamed Bazoum yatembagaje ku butegetsi bw'ico gihugu, ariko ishamwe CDAO yavuze ko uwo mugambi ritagwikoza, rishaka ahubwo yuko vyihuta bagasubiza ubutegetsi Bazoum babwatsi. Navyo nyene murashobora kugira ico mubivuze ko aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Michigan harabaye ejo igiteramo kiryoshe cyane, carimwe abagande, carimwe abaki batandukanye, abanyafrika benshi, muri Tanzania abaririmbyi baraje bateramisha abantu. Ni igiteramo cakurikiranywe n'abatandukanye benshi cyane. Ukaba uri muri Michigan, waragiye muri ico giteramo, naho nyene urashobora kutubwira ko harimwo abanyafrika benshi muri Uganda, muri Tanzania n'abandi bo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ho naho nyene muratubwira ibigezweho, hariho ikoraniro ryabaye hagati y'aba mu makungu diaspora n'ubutegetsi bw'i Bujumbura. Ukaba waragiye muri iryo koraniro, nawe urashobora kutubwira tukaguhamagara ukatubwira. Mu Burundi kandi mu vya politiki haravugwa icuruka kitari ciza mu mugambwe SNL, murazi yuko agatoro rwasaba muvanye muri uwo muryango ku burongozi bwabwo. Biravugwa ko umuhana wiwe kwa gatandatu ariko abatandukanye arimo igipolisi n'abamushigikiye. Ukaba warabibonye, ikaze ni rwawe. Muratubwira amakuru yose avugwa irya nino, ayo twababwiye, ayagezweho, ayo tutamenye mu ndwi iheze. Akanya ni rwanyu. Turaza rero mu kubafasha kugira uwa mbere mwiza, tuza turacishamwo n'indirimbo zitandukanye, izo mudusaba, izo tubaha, iziri mu midiho itandukanye, reggae, turabashiramwo amapiano, turabashiramwo amazuka, bayashaka muratubwira ico mushaka, hama turabe ko indirimbo mudusavye tuzifise tuzibasangize. Uwa mbere twakiriye ni Aster Kana. Aster, ikaze ku ijwi rya Amerika. Asteri kaze kujugi Amerika. Asteri uratukumva.
Alo.
Oui, ulikula tukumva.
Jenda bumba.
Goherere ga Asteri.
Jewe, mubisange mhele mungambi mhunzi ya Kakuma Karubaye.
Kakuma muri Kenya.
Muri Kenya.
Aha, haravugwa makinga ho onye muri Kenya no muri Kakuma muri rusange.
Mubisange havugwa inzara. Nka Karubaye riho bibanye nuko basanzwe bafata amafaranga. Ubu bara yapunguje kuburyo hageze aho umuntu afata 1600.
Bayavanye kurangahe bayashira kuri ivyo kugira bayashe kuri ayo
onye. Bayavanye ku 2000 bayashira ku 1600.
Mhm. Abo uvuga bani bande? Ni burongozi bwangwa hari HCR ninde?
Ingano ubuyobozi bwa HCR ngo batugwe ngo amafaranga bayapunguje ariko ingorani hari ni imwe.
Mhm.
Niko amafaranga 1600 niyo impunzi ya Karubayeri ijezwe mu bintu byari byo byose. Yaba makara yabisabune yabimyambaro byaba ibyo kurya byose biva muri 1600.
Iyo ngingo yafashwe ryari?
Iyo ngingo yafashwe gutangira mu kwezi kw'indwi.
Hanyuma abayifashe RCR uvuga baravuze igituma babavanye ku 2000 bakabasha ku 1600.
Oya badutangarije uko gusa baratubwira ngo nibaba ngongwa ngo amafaranga ngo nabangwa abonetse ngo bazayongeraho ariko turebye. Usanga harimo imiryango imwe yahuye n'ibibazo ari nabyo nari nshaka gushikiriza kugira ngo murebe uburyo mwabidukemurira.
Kubikemura ntavyo dushobora ariko ico dufise n'ijwi turabitangaza abo vyiga bibashikiriye n'amara.
Kuko yaragizwe rihindura byinshi.
Duga ku ijambo ryo kuri ivyo bibazo.
Ikibazo dufite harimo abantu amafaranga yabo bivanye n'uko bapokera ku marayini harimo irayini za Safaricom n'izindi bitangwa na ma ATM ya Equity Bank. Abantu rero bari bafatira amafaranga kuri ayo marayini ya Safaricom bageze bivuga ngo amafaranga yari ku account yabo barayisubije.
Sintahura uko ikibazo ko cifasha bisubije amafaranga bari barabahaye.
Urumba irayini ikwama ikabura network canke bakavuga ngo ntisoma mbese ushize mu isimu ugasanga amafaranga bagushyire kuri account ntaboneka. Ugiye kuri complain bakakubwira ngo amafaranga ariyo ngo tugereza tuguhira yini nshyashya uzayakuriraho. Iyo rero hasiciye umwanya wo kuyisubiza bafata bakahita bayisubiza muri complain ugasanga wa muntu maze nk'amezi 5-6 ata amafaranga yabonye yo kujya ugasanga inzara iri kumwica. Kandi nanjye ndi muri abo kuko nanjye bantwaye amafaranga y'amezi ane.
Abuvye ico kibazo gica kibarizwa muri banki cyane
kibariza muri WFP. Twara telefonyera na Nairobi batubwiye ngo amafaranga yaratwaye ngo baratwaye ngo nta kundi ko kuyagarura.
Ariko hariho amakuru navugwa n'abarundi n'abanyarwanda bari ngaho onye Aster bavuga yuko iyo mufise amafaranga kuri ku banke atandukanye ikiringo cyo kuba muri ico gihugu carabaheranye byose bavyisubiza mu kurindira ko manza gukemura ikibazo c'impapuro zanyu nturi mu murwi wabo bantu ko
ahubwo zenere mu bwizo mpunzi kuko abona abantu babaze nko gutembera bafite amafaranga kuri account yo ibyo birahari barashobora kuyabroka ntuyakureho.
Mugabo we biratandukanye
biratanu kwa hivyo zeniracho ya UN baamha kugira ngombeho.
Yushiki
kwime ama franga inya ameza ne changa tana tanda tali yini wii.
Hama yushiki nijibzebazo abo vijegaba kabivuga kwiki
abo kwa hivyo ratu iluka na kukona anje nana mshiki nizari nozuki kugira ngotuwe kuna mimo urudishiki nizimbele.
Turafise umenyesha makuru wacu akorera ngaho reka turaza kuvugana kuri iki kibazo n'abatwara kino gisata bumve ko arico bashaka kutuma bakaza ngaho mu ikambi kuraba uko vyifashe impande zose tukumva ico zibigona ko kuko ngo rwa rumwe rukamwa yera
kugira ngo uyi miryango yabuze amafaranga irebe buryo yokwi kuko ugiye no kuyiduka bafite ideni rya meza 5-6 ngo nati ntabyo tuguha. Kandi ugasanga no guhangayika gusa.
None ga ayo mafaranga bavanye ku 2000 bakashaka ku 1600 2600 ni kugatwe ku muntu umwe umuryango urimo batanu baca bagwizana gatanu sivyo
Sawa.
Hanyuma ubundi mu makamba mwamwe hari igihe utwo dufashanyo duherekezwa n'ibindi bintu vya bifu y'ibigori vya biharage. Ico 2600 kiraherekezwa n'ibindi bintu wavuza amakara mu gani watubwiye utundi tuntu.
Nakubwiye nabuze ati ayo mafaranga 2600 niyo uzeyemwe byose isabune kwambara uhaha icyo kurya n'amakara.
Nimba atari banga umaze imyaka ingahe ngaho muri ubwo buhungiro?
Yemaze imyaka 6 kuva muri 2016.
Kuva muri iyo myaka 6 hari ingingo nk'iyi uhejeje kutubwira kugabanya amafaranga yari bwafatwe.
Oya aho muri no nkambi twafata 2400 hanyuma baratwongera bageza kuri 2000. Ahubwo turatanganya kumwe n'ibiryo byazamutse beye ahamba bagahita bamanura amafaranga.
Abagwiriye ngaho n'abahunze ibihugu ivyahe.
Harimo abasudani bavuye muri Sudani y'Amajyepfo. Harimo n'abasomali. Harimo n'abarundi. Harimo n'abakongomani.
Ingingo yega mwese abari muri iyo kambo.
Twese ratwega.
Urakoze kudusangiza ayo makuru. Hanyuma turavugana n'abatwara iki gisata bazobirabe ko bashobora kuza bakabavugisha bakavugisha n'uburongozi bw'ayo makambi atandukanye arimo kakuma n'izindi.
Ego kabisa kugira ngo barebe niba makuru ari kuri complain ntayanze kuyakura ku giti ciwe barebe uburyo bayamusubiza kugira ngo ariha madeni yafashe.
Hama mugabo akandi kabaza imbere ko ndakurekura iyo ngingo yega makambi yose y'impunzi zose ziri muri Kenya canke ni kambi zimwe zimwe.
Iyo ngingo twumvise ngo yafashe ni Kakuma, Karubayeri na Dadaabu.
Kakuma, Karubayeri
na Dadaabu, kuko Kakuma ho bageze kuri 400.
Kandi ayo niyo makamba barizwamo benshi muri Kenya.
Kuko Kakuma ho barafata n'ibyo kurya ariko bakabashyiraho ayo mafaranga y'ingereka ariko twebwe ino nisho 2600 gusa muri Karubayeri.
Impunzi ziri mu bisagara zitari mu makambi bo bite bararonka nti baronka.
Oya impunzi ivuye mu nkambi ikadi igahagarara irimenya ku giti cyayo.
Urakoze ubwire umunsi mwiza kandi wakoze kudusangiza ayo makuru yo muri Kakuma, Karubayeri na Dadaabu.
Namwe murakoze cyane.
Yego mushobora kuba muriko muratwumva namwe bwe muri Kenya mutari mu gisata c'impunzi canke mudashaka kugaruka kuri impunzi ariko mukatubwira ibindi bitandukanye Kenya ivugwamo menshi nko mu kwezi kwa 9 kuza igenekerezo rya 3 gushika rya 9 nyene hategekanijwe inama rukokoma kuvyindagurika ry'ibihe mu vyerekeye Afrika gusa ni inama itamaze igihe kinini itanguye kuziraba kuko kenshi haba ivyo twita COP ihuza inama zose ibihugu vyose kabuka umwaka utashe ariko Afrika yaritunganije ivuga ati natwe turakwiye kuza turagira inama yega Afrika ubwacu. Iyo nama rero izomara ico gihibera muri Kenya Nairobi bari baratinye yuko ibihugu bizohakoranira kwera imyerekano imaze imisi yihabera batazoroherwa abazojayo ariko bumvikana ko iyo nama bazoyijamo bukoroherezwa ivy'imyerekano bazora ibanza bigahagarara. Iyo nama izokoranya ibihugu bitandukanye Burundi, u Rwanda rurimwo n'ibindi bihugu byose byo ku mugabane wa Afrika hazobanza hahure abari mashyirahamwe yigenga baje guhura abakuru b'ibihugu n'amareta n'abaseruka amareta bagaruke bapfundika ijambo imbere yuko mu kwa 11 mu mpera baca bahurira i Dubai mu yindi nama yitwa COP rero izohuza ibihugu byose bashaka kuraba Afrika yitunganye gute mu vyihindagurika ry'ibihe ikora imigambi ingana gute itandukanye ya gute biciye mu kigega bemerewe iganino n'amakungu bita Fond Vert ni kigega ibihugu bikize bishamwa amafaranga yo gushumbusha ibihugu bikenye biriko biragira ko ingaruka biciye mu ihindagurika ry'ibihe kandi ataco vyabikoze ko iyo nama nayo nyene murashaka kugira ico muvuze ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe naco nyene murashaka kugira ico mugivuze ko murumva ko ari sango barindiranye igishika inairobi muri Kenya mu ntango z'ukwezi kwa 6 mu nama rukukuma ya Afrika kuvyihindagurika ry'ibihe. Tafse Gerard, kundi murongo wa telefone Gerard Ikadze dusangira ijambo.
Ego.
Uherehe ga Gerard?
Ndi mu gihugu kibanye cha Tanzania ariko ndende mu Burundi.
Tanzania uramaja he?
Tanzania ndi mu ntara bita Yandeya ihana ruwize n'igihugu cha Zambia na Malawi.
Amakuru tuzaniye ngaho onye ku mupaka wa Malawi na ande bice mu Tanzania naya
ego makuru ngakuri ni meza nta byinshi no havuga kuko n'iki ndahamaze ndahabaye neza muzi neza nta ngorane ndahano uvuga seri ubona ashaka kuvuga kukijyanye n'amakuru mwari mwadushikirije ngaha kuri radiyo nagiye mwadushyira kuri mbuga nabuzirukana bumenyi ya Facebook yo mu gihugu cya Nigeri aho ujya mugabo ujya mukuru w'abasoda bageze gucungera umukuru w'igihugu yafise kudeta umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu rero urabona ko sede yawe yacifata ingingo yuko itoziremera ayo makudeta yamaraba inshuro nyinshi muri Afurika ahubwo bakwiye gukoranya ingabo zo muri sede yawo kugira zize kubogoza ujya mu soda yafashe igihugu rero ahantu bigoreye iyo natahura kubera ujya mu soda avuga yuko ngo abanyagihugu baramwemera bose ngo baramushyigikiye bo muri Nigeri
abanyagihugu bashyigikiye nde
abanyagihugu bo muri Nigeri bavuga mutwandikira mudushyikiriza ko bashyigikiye ngo ujya mu soda yakwifukude
si bose ariko
si bose ariko menga bavuga ngo igice kinini iya hanyuma rero nuko baca bongera bashaka batubwira ati umukuru w'igihugu yakubise kudeta yari yatowe mu 2021 ubu hakaba hari haheze imyaka ibiri ariko ubutegetsi none abo banyagihugu ko ari bo bari bayitoreye umukuru w'igihugu mw'iyi myaka ibiri baravuze icyo bari bamaze kumunegura gushika aho boca biyumvira ku mubogozi biyumvira ko ubwo boraba bakisubiza agatima mpembero uwo musoda agasubiza igihugu uwo yari yatowe n'abanyagihugu hanyuma bakarinzira nimba ari manda yiwe iheze bakabona gutora uwundi mushasha
urakoze nimba atari bangaga Gérard ubarizwa mu cahe muwahe mugwi w'abantu ururwaruka urahumuye urumu yabagacankuriki
nimusanzwe n'umugabo
ego kubgawe none amakudeta aba ku mugabane wa Afrika cyane cyane muri kariya karere mari yatandukanye umuti ubona nk'umunyafrika yego na Afrika uwo buwa
cyo mbona nuko aba basoda keshi bwo kudeta zikubitwa zikunda kugira abasoda bakunda gucungera umukuru w'igihugu mbona ko mu gihe abari tu babona bitagenda neza burindira manda igahera hama bagahindura amatora bakaza bagatora uwo bifuza mugabo inzira yo kubita amakudeta iho ndaraba muri Afurika nta kimaze kenshi igirira ingaruka abanyagihugu twebwe bato bato kuko n'iyi sede yawe ntiyarunga iki ngabo hariya muri Nigeri abanyagihugu twebwe bato bato nitwe turuhahonera nibo barogira ingorane nibo barobura ibyo bajya benshi bazokwangazwa rero mbona ko menga byari bikwiye guhinduka iyi Afurika yacu yari ikwiye guhinduka ikamera nk'ibindi bihugu biteye imbere kuko aya makudeta nkunda kuyumva muri Afurika mu za Buraya hariya mu za Amerika nta kudeta nkunda kumva
urashigikiye ko CEDEAO irungika inteko zayo muri Niger
ego je kubwiwane ndabishigikiye
kubera
ko ariko urumva nubwo ndabishigikiye birimbo zibiri uma ndabishigikiye ariko abanyagihugu nibo bazohaca bagira ingorane ku neza ineza ya byose hari hakwiye yuko huba ibiganiro bya CEDEAO n'abajya basoda bafashe ubutegetsi bakagira icyo bahurije ko ahubwo ntihabe ibyo ntihabe iby'intambara hakabukumvikana mu gusubizanya ubutegetsi ariko muze mudushikiriza nabyo bajya basoda gushika no munsi barabyanka nta biganiro bakeneye
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Tanzania ego ugira umunsi mwiza
sawa
inyuma ya Gérard muri Tanzania turahikaze Lucky Ahmed Lucky kaze ku ijuru rya Amerika
Yego muraho muraho.
Turakomeye inzwi yatanguye neza twizera ko izosozera neza. Nguko utambukije kuguru kwa mbere kenshi birasigura indi ntambwe zikurikira.
Yego natwe turaho majyaruguru Rwanda mukaye ka ndu murenge wa Buyoga.
Mm.
Si byo kubo dusiga dukorera mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare.
Mhm.
Nago tuzerutse kubumva kubera nago tugikunda kubumva kuri FM. Mu karere ka Nyagatare nago tujya tubumva.
Karere ka Nyagatare ni gute mutatwumva gahamete?
Nago tujya tubumva kuri FM. Mhm. Ariko urebye amakuru ari nangaha ni izuba ryinshi.
Mhm.
Izamuka ry'ibiciro kubigendanye n'ibifungurwa urebye nk'ikiro cy'ibirayi hari aho usanga kigurane n'itanu hari aho usanga kigura 500 hari aho usanga za karoti zigura amafaranga 700
zahora kurangahe muri kahise
ntabwo zahoze ari nka 400 aneni tanu gucyo ariko ibiciro byarazamutse ubuzima burahenze muri kijye kubera n'izuba umusaruro wabaye mu Kenya kubera izuba ryavuye nicyo kibazo twa niyo makuru ubu dusa nkaho tuba dufite muri aka karere kubera ko haba hari n'ubushyuhe bwinshi cyane muri iki gihe twakundaga kubumva tukiri mu majyaruguru none ntabwo tugikunda kubumva kubera tutakifatisha umurongo wa FM.
Turaza kubaza uko bimeze twumve ikibazo aho kiri.
Yego mudukurikiranire tugekomeze kubumva mu kiganiro muri Isanga twaragikundaga cyane.
Ikiganiro muri Isanga n'ubunye muracagikunda ariko ga Ahmed reka ndakubwire nongere mbwire abatwumviriza batandukanye sivyo iyo hagize ikibazo nk'iki kiba. Ari bikunda muzoze bidakunze ko mutwumva ku radio muzoze muradukurikira na ijuri ya America ryarabiyumviriye abashobora kuba badashobora kuronka utwo tu radio muzoze muraja kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com sivyo urahasanga ibiganiro vyose.
Yego yego turadukunda kubumva kuri uwo murongo.
Haba ibiganiro haba ibiki kuri YouTube naho nyene turahari kuri Facebook turahari ijuri ya America ni turi ku radio gusa turi no kuri ubwo bu no kuri ubwo buryo bundi bwa none.
Yego
urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Namwe muragira umunsi mwiza n'akazi keza.
Urakoze cyane.
Yego
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye na muri Isanga akanyanirwanyu amakuru avugwa iwanyu naya hico muvuga kuyo twabashikirije nicahe twabahaye mwanya muranakunda no kudusaba muri mbashe muhinga bw'ivyuma Nadia ni Désiré canke ni Acheb Désiré eko Désiré uratwumva
murakoze cyane kumpa katanye
telefone zo mu Burundi sinzi ko tuza gukorana neza Désiré
hanene nebura Yesu kari aho abanyagihugu cyane cyane bato turiko turakenye isukari ariko leta ikwizeza yuko umwana w'umwanya isukari ishobora kuboneka ku rugero rwiza ariko niyo makuru tubona yuko ariyo baradishinga umwenegihugu mutoya kuko
Désiré umbabarire usinza ngusaba kugumana kuri telefone sinda nakubajije nawe uherereye kubera ko telefone yawe imeze nawe ariko muri duke nagoye amatwi kugira ngo yumve harimo ikena gisukari utubwiye n'ikibazo kimaze igihe kivugwa mu gihugu cy'u Burundi turasubira tubandanye turondera amatelefone yo mu Burundi ariko tunabisigura ko kuva ku munsi wa gatanu uko telefone mu Burundi mihora itandukanye n'irushaka kubumva ibyumviro byanyu turabishaka aho aza gushora ko baduha amajwi yabo ariko mukamwe ari mwabonye ubutumire bwacu kuri Facebook buturungikire kuri VOA radio yacu hama turaheza tububasomere nuko rero turarumira mate gatonya tubashamwo karirimbo ka Bruce Melody mukurinda ko duca twakira igice ca kabiri c'abakunzi b'ijuru rya America muri Isanga.
Crazy,
Juga Amerika, Washington DC, mu Kirundi, no mu Kinyarwanda, turacari muri muri sanga, kujuga Amerika ni kuva kumusi wa mbere gushika kumusi wa gatandatu kwa Mungu, hagacaba muri uno mwanya agasaro kabura, ariko kwa mbere politike rimwe na rimwe bikunze tukabugura amatelefone kwa kabiri abakenyezi, no musi gwanyu, muze muri televiziyumviro, mutubwire ivyo muri shaka ko tuyaga ko kwa gatatu. Ni umusi tuyaga ko ivyamagara y'abantu nko kwa gatatu winondwi tuzoyaga kuvyingwara yibi ico two kwita ibihute canke ibiguma bifata mu gitereko c'abapfasoni ico ikibitera ingene umuntu avyirinda isango ni kwa gatatu kwa kane turavuga ivya societe tukavuga ivyo agateka kazi na muntu tuko tubabwira ibi bitandukanye kugira ngo nimba ico bifuza ko tukuyagire ntiwitinye kutubarira kwa gatanu naho duca tubashikiriza ikiganiro kiba gishingiye ku migambi y'urwaruka n'ibindi byose byerekeye urwaruka kwa gatandatu igisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda kirabahitiramo kimwe mu kiganiro kiba carenganye muri iyo minsi mugashobora kucumviriza izo ni zo programme z'ijwi rya Amerika kuri muri isanga kundwi kundwi hari cufise uterera utubarire twandikire VOA radio yacu ni kuri Facebook ubutumwa bwanyu turabusoma Twakire Mateso ku yindi murongo wa telefone. Mateso ikaze ku juri ya Amerika no muri Isanga. Eh ni Simoni Salomo. Si Mateso ni Salomo. Ngo Mateso yagiye ariko turasura tumuhamagare nahari mu Burundi amatelefone atari kora twemerera. Salomo uri hehe?
Ndi Butare mu Rwanda.
Butare havugwa maki?
Amakuru twe turimo tugarukaho muri iyi minsi navuga twari turi mu ihuriro ry'abapanafrika mu masaha y'isasa n'igice Pan-African Movement twarimo tugaruka kuri ra revolution yabaye muri Nigeri ariko nubwo ibitangazamakuru ndetse n'ubutegetsi mpuzamahanga bwa imperialiste mu burengerazuba bw'isi na Amerika byita coup d'etat twahoze twibaza ariko se ibintu byo gukora revolution ku mugabane wacu abazungu bakabyita coup d'etat kandi bo bakora coup d'etat twebwe ku mugabane ku migabane yabo bakabyita revolution bakemprime ibitabo bakohereza hano muri Afrika wacu tukiga ni ibintu nyine twahoze twibaza ariko tunatekereza uburyo ba supportinga.
Salomo uvuze ngo bazungu ni bavyita coup d'etat wewe uvyita iki ivyabaye muri Niger uvyita iki
kuko urebye impamba ari revolution ngira ngo nujya kureba uburyo ubufaransa bwafashe kare gace ka West Africa kagafashe muri 1949 mu nyuma y'intambara ya mbere y'isi mu ntambara y'ubutita na Amerika waga na Amerika n'Uburayi utane maze gushingwa ubufaransa babuhaye kare gace byari ku 14 kugira ngo komunisme yo gukwirakwira muri Afrika kuko urabizi Staline namwe mu mateka muramuzi Joseph Staline perezida wa Leta Zunze z'Abasoviyeti zitarasenyuka kitaraba mu Rusiya uburyo komunisme muri Afrika ari bwo yari imirasirikira ashaka gutwara kwinjiza amatwara ya gikomuniste mu isi murabizi ko hari n'abaperezida benshi bagiye babizira nka Patrice Emery Lumumba wa Congo kegera tuyifata nka revolution kuko ugiye kureba West Africa uyu munsi amafutara 300 yipari mu Bufaransa ku muhanda acanwa na Iraniyu 200 muri yo acanwa na Iraniyu iva muri Niger ariko wajya ku muturage wa Niger ugasanga arakora urugendo rw'ibirometero 5 ajya guhiga umuriro wa telefone
none ivyo nivyo bica bibuza ko coup d'etat mu Gifaransa ni itembagazwa y'ubutegetsi.
Ni itembagazwa ry'ubutegetsi ariko revolution ni imyundura amatwara nyine urebye ubufaransa bwigaruriye kari agace ahubwo twe n'abapanafrika twarimo dukora inonde z'ibihugu dushaka ko na coup d'etat ibyo bita coup d'etat ikomerezamo turashaka kubona Patrice Talon Bene bamuhiritse tugashaka no kubona Alassane Dramane wa Tara wa Cote d'Ivoire coup d'etat zikomereza hano muri za Gambia hose dukeneyo izo bita coup d'etat mu revolution yakeneye
ngende ukeke kugira ngo ntiduhave duha ijambo umuntu ashaka gutera imigumo ku bihugu by'abandi. Hanyuma wewe iyo uvuga ngo abapanafrika uri kumwe nande uri kumwe nande muri iyo mugwi uvuga ngo tu ni wewe nande cyanke niwe kugatwe ka
ni Pan-African Movement group na abamemba ba Pan-African Movement twarimo nyine dukora kantu turiye tuganira kuko tujya dura tugahana ibitekerezo
bo mu Rwanda cyanke muhurikiye muri mugyeshi mungana gute
Etrivesh cyane kuko nago twese tujya dubasha guhura immediate ariko tujya dukora inama rusange inteko rusange z'abapanafrikani muvumeshi tugahura ariko turenga 2000
mubarizwa mu byahe bihugu mu Rwanda handi ni
dufite ni imiryango y'abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu Rwanda mu mashuri agiye atandukanye dufite imiryango nyine dufite amatsinda duhuriramo ariko twese ibitekerezo bibari bimwe duhuriramo ako ngira ngo n'ikindi twamusibaza
Oya imbere kwibaza reko manzi mbariye kugira ngo tumanze tumenye uwo tuyaga hanyuma murahura ku mugaragaro muranditswe mategeko cyanke muri bimeze gute ni ishamwe rizwi rase amategeko
n'umuvuzitiranditswe ifite n'umuyobozi
ni ndabayobora
ifite umuyobozi uyiyobora Pan-African Movement ariho w'umurundi usiyobora dufite n'abanje bagiye baduhagarariye
umugizi banga yitwa gute yatanguye gari yo muvuma yanyu
wenda twikomereza ariko arahari biranemeye no mu mategeko ngira ngo no mu biganiro bitandukanye bajya bifashishwa
ndaza kukurondera mu nyuma mpamakuru hama tuzo yacukumbure turabivyanyu sivyo
ego nta kibazo ariko dukomeze wenda ahandi twarimo twibaza
mwebwe nyene muri uwo mugwi wanyu
muri iryo huriro ryacu nyine twaburaga tujya tubura tukaganira ku bintu bya politike kuko turabisobanukiwe Eriva dushobora imuguke twahuguye ku bintu bya politiki hagiye tuganiraho twarimo twibaza muri Haiti twibaza ariko Haiti ni iyihe mpamvu Amerika n'Uburayi bakomeza guteza intambara mu isi barangiza bakagumya gukinga abantu bikarita mu maso twibaza
ariko ga Theophile hariho amajambo uri kuravuga ndagusaba kuba kutaza kubanda ndafite ivyemezo ko kuvuga ko Amerika n'ibindi bihugu biriko biteza intambara handi urumva ko ijuru rya Amerika neto bihagaze ko sivyo uti ayiti rero ikibazo cha ayiti mbwa
bya hayiti ngirango n'ujya kureba bira bihugu nyine bihugu birimo intambara hano mu isi nambara ishingiye kuguhanganiramo kwibugo bikomeye ngirango n'uri president Juvenal yishwa mu gihe bamoya yazize ko yarimo arashaka gukorana n'ubushinwa cyane n'uburusiya ngirango yarishwe ni ibintu byabaye kumugaragara ishwa n'abantu afite abamurinda JP Guruti hari Fabrice Nigadi hari ngirango sungo ni gute umuntu wibandava anza akajya kwica umuntu nibigaragaza ko
ugire umunsi mwiza hariho imvugo zawe ijuru rya Amerika tudahagaze kugira umunsi mwiza Theophile
Namwe muri abakoloni bw'abashyashya nabo twabarenganya kuko ngira ngo radio ni y'abazungu nyo ariko iyo tubonye umwanya tugomba kuvuga uburyo
Theophile ubwira umunsi mwiza Theophile ndumva hari imirongo y'ijuru rya Amerika ikoreramwo kubahana ibitekerezo bitandukanye biciye mu kubahana ntidushobora kugumana ku murongo muri ivyo bitekerezo vyawe hari kubahana hari ukwemera ko ikintu dafitiye icemezo kidaca kuri no murongo wacu tudasundi aza kukibeshuza canke aza kutubwira yuko uko abivuze atari ko tubahara kanyabwira ngo tuyage ni kugira ngo tuyage mutubwire ibivugwa hiwanyu n'uburenganzira bwo kuvuga ko kugira ico muvuze kuri ko biravugwa ijyanye nariko tutarengeye akarimbikana aka na cane cane mu gihe dafise uburyo bwo kumenya nimba ibivuze ari vyo muri uwo mwanya nyene canke guha uruhande uyundi muntu kugira ngo ashobore kugira ico aca yi sigura ko kuvyavuzwe turakira Gildas ikaze ku juge America Gildas uratwumva Gildas ntako ratwumva Gildas ndumva tutako hari wundi ku murongo wa telefone tariko turumva izina bako ratubwira muhinga bwije mukabunyumva ikaze ku juge America tuyage urinde uherereye Uratwumva mukunzi w'ijwi rya Amerika?
Senda umva.
Ego uherereye he amakazi na kawe?
Banyita Edi Theophile mugabo gakuzu. Mbereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Nord Kivu. Teritwari ni Masisi. Masisi ngatira na Rutshuru.
Ego. Nuko amakuru tuzaniye ngaho naya.
Anga makuru si neza cyane kuko turamaze imyese tumviriza ingene abitwaje ibigwanisho nabo bari kurwana basubiranamo hari ngaba bitwaje umukute w'iterabwoba mu Ventura aho Makenga na Sultani Makenga na Bodwe Ngaruye nabo ubwabo batacumvikana na Bertrand Bisimwa ngo tukabona nyine ko ari ibibazo abaturage bo hasi tugiye guhura na bikomeye kandi bakabaharanira inyungu zabo bwite n'inyungu z'ibihugu byo hanze naho ibindi ibiryo kubyerekeye ibiryo ekonomi imeze nabi ubu ngubu idolari rya Amerika ritumereye nabi yose ni ibintu bibangamiye twe abaturage bo hasi uretse banye politike n'abaharanira inyungu zabo bibihugu byo hanze bikomakomeye
iyo ntuzenya iyo dolari rya Amerika udusigurira neza ga idi ingene rimeze ryarakorotse ryaradurya n'amafaranga ya Kongo yataye agaciro canke ribabangamiye gute idolari rya Amerika
dolari rya Amerika itubangamiye kuko ridaha agaciro amafaranga yacu ubwo urabona idolari rimwe iyo rigeze mu 2500 y'amakongomani $25,000 by'amakongomani dolari rimwe ugasanga
higega idi
rifite agaciro karenze gusumba
ibihumbi
mu cyimbo twakagombye kwishimira yacu
ibihumbi 25,000 cyangwa ibihumbi 2,500
donc de 2500 francs quoi kwa tubara 2500 francs ni dolari rimwe ugasanga ufite idolari 10 afite maze 5000 ibi ari 2025 ngira ndi guto
yego
ubwo waje mu isoko ngo ugiye gushaka ibitunga umubiri ugasanga amafaranga ntacyo amaze.
Urumva ni faranga rya Kongo ryataye
neza imbara ya economy, turi mu ndambara ya economy muri gero frontale ngo ni ikibazo kirekire ubwo twashyiramo imitwe z'iterabwoba nka za M23 rero nazo ziri gukora ku nyungu z'u Rwanda zikatubera ikibazo.
Urumva ni faranga rya Kongo ryataye agaciro. Abo muvugana mu by'ubutunzi aho geza amaso baravuga iki? Hari imigambi ubona iri kwirakoreka kugira ngo iryo faranga risubire ridugishwa agaciro ga idi?
Nabo ubwabo birabananira kuko ntacyo bagomba kutubesha, babuze icyo bavuga bitewe n'uko twagiye kuyisanga. Iyo dukoze analize ubushakashatsi dusanga nyine Ubufaransa na Amerika ari ibihugu bishatse kugira ngo Abanyafurika babeho nabi mu buzima budasanzwe. Icyo kibazo gihari. Ubwo umutegetsi utashobora kugira ngo afate umwanzuro yitange, biramugoye kugira ngo aje kubadirisha cyangwa se aje guhindura iryo dolari iryo faranga rya Amerika. Biramugoye cyane.
Kongo Izimana ntakuronka ikigega ca ONU citaho abana ku isi UNICEF kwa gatandatu caragabishije kwikiza ca korera cate mu ntara ya Kivu ya ruguru aho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abanduye barimwo abana 8,000 ariko mubanduye kandi benshi nabo muri Kivu ya ruguru ibarizwamo abanduye bagera ku 21,400. UNICEF irahangayitse ikavuga ko ari akaga cane cane ko harimwo abana, ikaba ifise n'impungenge yuko ico kiza cakorera gishobora gukwiragira mu bindi mice itandukanye. Vyifashe gute ivyo vyakoreraga ed?
Urabona tugeze ubwo tubigiyemo, numvise mubwira mugenzi wanjye urera kujya mu Rwanda ngo hari imvugo mutemeranya, ariko ubu ngubu natwe ubwacu dusanga ibi byose tubiterwa iyo ubona ngiyo nani za UNICEF za OIM ago mashyirahamwe yose nuko gagiye gashirwaho n'ibi bihugu bikomakomeye kugira n'ubundi bibonera inyungu zabo ngo n'ugusanga ikirere nyine kimeze nabi, yego indwara zibaho, ariko hari uburyo abashimiste bazungu na abashimiste cyane bararuga ikirere, ariko ikorera ziriho kabisa ino periode ya ukwezi kwa munane kwa karindwi dusingira ukwezi kwa cenda, akenshi duhura n'icyo kibazo bitewe n'uko tuba turi muri changement de climat, turi kuva mu mvura tukaja mu gihe cy'izuba cyangwa se tukava mu gihe cy'izuba tukinjira mu gihe cy'imvura. Ubwo kandi n'imiti yabo rega ubundi imiti yabo nta noce itumarira kuko ni inyungu zabo. Igihe umukozi wa UNICEF, umukozi w'umuzungu ari kuza agahembwa buri munsi amadolari 3,200 by'idolari ngo ari gufasha uriya muntu urwaye wazahajwe n'ubuzima bubi, ntakire akanapfa, aba ari inyungu zabo.
Hanyuma iyo ibiza nk'ivyo vyadutse cyane cyane nk'ikiza cakorera ari mukorera macinya n'isukurike rimwe na rimwe ubukene bw'amazi rimwe na rimwe aho usanga abantu bafatanganya isuku niri haje, muri ivyo vyose abahinga b'abaganga bavuga ko bikwega korera no gukwirakwira kwavyo nta bimenyetso ubona mu mihana itandukanye isuku irakwiye, amazi arahari, abantu barundarundanye ko ahantu hari umucafu, isuku dutembereze gatumba barabara, aho vyifashe gute turetse kuja mu za UNICEF n'ahandi kugira turabe inge n'ahandi hatunganije?
Isuku buri muntu wese azi yuko agomba gukora isuku, turabizi, tugira isuku. Ubu ikibazo n'amazi turayafite, bonaye nubwo burya ndakenera 100%, ariko amazi turayafite, tujya kwishikirira aha kuri Lake Kivu, nta kibazo. Ahubwo umutekano, ayo mashyirahamwe dushyiramo umutekano muke kugira ngo inyungu zabo zegere imbere, nizo zituma n'umuntu ananirwa gukora isuku se gushaka yari amazi, kuko ndiwakora isuku hatari amazi. Bwari amazi tukayabura bitewe n'uko aribo baduteza umutekano muke ku nyungu zabo, ko bari kuja kuvura za M23 bakaja kubaha imiti ubwo nzira nyungu zabo barimo nizo zituma ahubwo abantu bananirwa no kwi no kwigira
umunsi mwiza
bakora isuku.
Ede ugira umunsi mwiza ngaho muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ndanakugira ko igihe tuvuga ko ijwi rya Amerika tudafata amakuru ashira hasurundi rwego canke arubeshera tudafise ngo rwisigure, tuba turiko tugerageza kubahiriza umurongo ngendegwako na karanga mutima kacu ko gutangaza amakuru yimvaho yizewe kandi yacukumbuye biciye mu kinyamwuga tugendera. Kugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze namwe.
Yego, turakira kandi Ephrem kuri ndi murongo wa telefone. Ephrem ikaze ku jugi ya Amerika no muri Sanga. Ephrem uratwumva?
Ndabumva.
Uhererehe?
Ndi mu Rwanda.
Mu Rwanda maja hega Ephrem?
Mu karere mu ntara y'Uburengerazuba.
Amakuru tuzaniye canke ivyo ushaka kugira ushikirije kuyo twagutangarije.
Bo numvise amakuru ubushize mw'iyi minsi avuga ku kibazo cy'impunzi impunzi za nimba ari muri Kongo ntawundi kwibuka neza ariko ngo hapfuye abantu bishwe n'inkongi y'umuriro
hapfuye vyabaye mu vyabaye ku munsi wa vyabaye kuri byabaye mu mpera zino nzu ni munani bapfuye abandi bane barakomereka mu muriro waturiye amazarenga amajana ne mu nkambi ya Mushonezo yabavanye mu vyabo n'imyuzure bari kalehe ko mu ntara ya Kivu yepfu. Yego,
ngo ni kuvuga ngo abantu bahunze ibiza by'amazi aho bahungiye bahura n'inkongi y'umuriro. Ubu ubu hakozwe iki kugira ngo abo bantu bafashwe? Yifashe bite nimba makuru aramenyekanye?
Uko vyifashe ubu nti unumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo niwe yakurikiranye ino nkuru. Uko vyifashe ngira ngo azoheza sure kuturabira ariko agishikayo bari bavuze ayo makuru y'imiryango igera ku majana atanu. Basaba ubufasha ico gihe uko rero vyifashe vyabaye mu mpera zinondwe inkuru twayitangaje ejo kwa Mungu. Vedaste Ngabo, reka tuze dusubire tumutume adusubire kuturabira uko vyifashe kugira ngo tumenye ivyakurikiye.
Ikindi navugaho muri iyi ntara y'Uburengerazuba ndetse n'ahandi wenda mu Rwanda hari ikintu cyitwa izuba ryinshi cyane kandi ishobora ryaratangiye kuva mu kwezi kwa gatanu. Kugeza ubu abantu benshi bahangayikijwe n'iri zuba. Uburyo usanga rwose ubushyuhe buba buhari ku manywa, buba buhari nijoro, byose aba ari ibintu bihangayikishije. Ibyo bituma rero abantu twibaza ese bimeze bite mu minsi iri imbere, wenda nko mu kwezi kwa cyenda aho twiteze ko abantu batangira imirimo y'ubuhinzi. Sangana ni ikibazo.
Hajya mutangura guteragira ibitegwa bitandukanye mu kwezi kwa cyenda.
Mu kwezi kwa cyenda niho imirimo yo guhinga itangira.
Ubu naho muri mucahe kiringo cyo gusoroma cyo kuvanamwo ibintu mu murima?
Ubu ngubu ibyo gusarura byarakozwe, byarangiye mu mezi nk'abirashize. Keretse wenda ibitinda kwera nko mu gace wenda akaba ari ubukonje. Ariko ubundi imvura mu kwezi kwa gatanu, imvura yagiye mu kwezi kwa gatanu kandi igenda iteje ibiza byinshi cyane nko mu karere ndimo Kanyabe. Aho hantu habaye ibiza bikomeye ndetse no mu karere ka Nyabihu ku buryo nk'agace dutuyemo ni hamwe ubutegetsi bwashyize ibyapa ku mazu bivuga ko ayo mazu azimurwa, abayarimo bazimurwa. Ni abantu benshi cyane ku buryo hari n'ikibazo cyo kwibaza ese aba bantu hazaba kubimura koko ese bizagenda bite se babimuye babatuze ko ari abantu benshi cyane byose ni bibazo byinshi twibaza kandi usanga abaturanye nta makuru afatika babifiteho
mbega ndakubazega mbega Ephraim iyo hageze igihe nk'iki inye urabona uravuze uruzuba n'abatandukanye bandi za Rulindo batubwiye ko uruzuba ari rwinshi muregera inzego mukabaza tuti cyane cyane baba bagronome babize ivyo kurima harajamo n'ivyihindagurika ry'ibihora byumva ariko muregera inzego kugira ngo musabe impanuro y'ico mukwiye gukora n'ivyo mukwiye gutera mu gihe uruzuba rubandanize kugirana n'imwatera ibiharage ntibizokubitwe n'izuba ngo mube mutaye umurima wanyu wose hari kujamwo ikindi gitegwa gishobora gishobora kurinda izuba byoroshe cyane barababwira mutayinze kubasaba
bo baragerageza bakatubwira ariko nabwo uko tumenyereye gukora ibintu akarere dutuyemo na akarere k'imisozi miremire uko byagenda kose ubwo ibihe byo guhinga ni bimwe ntibishobora guhinduka kubera ko imisozi ntago kuvomera ibihingwa biba byoroshye mu kibaya nawe ushobora gusanga amazi asa naho abaye ari kure nk'ayo mu nzuzi hagira ibintu byo guhinga mu zuba rwose abantu babikora ngo bazabishobore.
Urakoze ugira umunsi mwiza Ephraim ngaho mu gihugu cy'u Rwanda wakoze kudusangiza amakuru avugwa mu gisata cy'uburimyi by'ihindagurika ry'ibihe n'ingene muri kumurabyitwara mugira umunsi mwiza.
Yego murakoze naho ubutaha.
Yego twakire Miracle ku rundi murongo wa telefone Miracle ikaze kujya muri Amerika. Miracle uratwumva? Uri kura twumva kuri telefone uri kuri ku murongo wa telefone batubwiye ko ubwo hari ari Miracle Melissa ariko reka twumve ko ari we uratwumva Miracle twumva Miracle tayiko turamwumva turasigaranye iminota 9 gusa kugira ngo dushore kubakira twabwiye ko abavyipfuza mushobora no kudusaba uturimbo tw'imidihi itandukanye kugira ngo tubafashe gutangura neza kuwa mbere hari benshi mwumva ijuru rya Amerika muri ku ngendo zitandukanye tubifurije kugira ingendo nziza nimba muriko muratwumva muriko muragira ingendo akaririmbo muriko murumva n'akaririmbo ka Estanish no muririmbyikazi zo mu Rwanda kitwa Ntunkoroge. Estanish ukaba uriko uratwumva utubabariye mvuze ngo uri umuririmbyikazi wo mu Rwanda ariko uri umurundikazi mu karirimbo kawe Ntunkoroge. Yeah. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota 6 gusa turaba tu sozere kino kiganiro tuno munsi ikiganiro ni muri isanga akanyi no munsi twakabaye kugira ngo tuyage mutubwire amakuru avugwa iwanyu ayo twabatangarije ico muvuga kuyatandukanye turakira Marc ikaze ku Ijwi ry'Amerika no muri isanga dusangira iki yago
Muri he namwe
muherere twegwe turakomeye inzwi iratanguye neza turizera ko izo sozegwa neza uherega Marc
neza neza magaze ugiye gutaka mwepo ugatata Juba
Juba havugwa maki
mu cyamake na mahoro twashima mutekano meze neza akazuba karaka neza muri rusange bimeze neza
Akazuba karaka neza mbwawo ku yindi mice itandukanye ariko aravuga ko uruzuba ari rwinshi muri Sudan uko ryaka aho onye Juba niko ryari ririko riraka mu myaka ya hera canke naho nyene hari ivyahindutse
no kuvuga bahaje kuva kare bavuga ko izuba ryaka gose gose ku rugero rwo hejuru nubu ariko riraka mbwawo kandi rikuze ariko si nka kare umubu urice bizwa kandi ndanga abantu cyangwa
Ego nuko rero hanyuma aho Khartoum aho Juba ibibera Khartoum hari ingaruka vyabagiriye ko
Juba nta ngora kwa nino byagize ibya byagereye Khartoum by'umutekano muke byahereye iyo nyene uri Juba nta byigeze bihashe kuri cyo turashimye na
ayandi makuru rero wudusangiza yo ngaho cyane cyane ubudandaje ndazi ko ubudandaje bukoregwa ngaho ari bwinshi byifashe gute iby'ubudandaje iduga ry'ibiciro mwebwe hari kibakora ko ifaranga ryateye agaciro rya nyino muri Republika Demokarasi ya Kongo mu Burundi n'ahandi mwebwe siko biri tubarije muri make mu by'ubudandaje
mu majambo make iby'ubudandaje byifashe neza bwerugiye kuraba amamodoka yaza n'ibintu manini manini yava muri Kenya yava mu Uganda n'umunsi yaraza ry'ubudanda zimeze neza ariko nk'uko wari ubivuze ibintu by'ibidandazwa biraduga bikamanuka bivanye n'iki n'ifaranga ry'agaciro ifaranga ry'agaciro ubungubu bigeze ku bihumbi by'umuntu yarobye idorari ijana bisaba kuba ufise amapawundi ibihumbi ijana n'ibihumbi bitatu hejuru ariko kare kwandere n'abantu aho ari iri cyo mu ngo nena ari byoroshye ari kurumba ko bishabikomera
Nuko urakoze Marc ngaho muri Sudani turamukiriza abarundi n'abanyarwanda bariyo turifuza kuzora twumva amajwi yanyu mu gaterera ivyumviro bitandukanye mu biganiro vyacu bitandukanye sivyo
Yego namwe muragize neza ko duhamagara koko abarundi bari nani benshi abanyarwanda bari nani benshi abazande bari nani benshi abakenya ni benshi abasuda abo muri Ethiopia ni benshi n'abo muri Somalia sasa ni benshi cyane
ahanini imirimo mukunze gukora ngaho ni nk'iyahe
imirimo dusabwe dukora si mu maduka kandi nkora na muri Somalia
ikibazo cama kivugwa mu bindi bihugu aho abanyamahanga bakora imirimo bakibasigwa n'abanyamahanga baho muri za Malawi biravugwa cyane kuko bavuga ko babatwara uburyo bwabo bundi bwo gukora mwebwe ngaho ntikibaraba ntakiriho
oya ahana kiriho kabisa no kuvuga umuntu umuvuganya kazi murabarangura kazi oya ukwezi guheze baraguhemba neza ari ibyo ku munsi ukoze baraguhemba neza nasanze polisi yino utwaye urubanza ugiye kuvuga ati naka namukoreye yaranyuma amahera aya ni kibazo kusa baramuhana bivuye inyuma
urakoze cyane urakoze cyane Marc ugira umunsi mwiza
yego mena mu rwego rwa gize neza cyane kubera ko tugakunda gukurikirana mu rwego rwo kwira radio kenshi bashoboka cyane bashoboka kabisa
urakoze cyane gose ni nuko
dutengera na Nigeria bari mu rwego rwo
urakoze ugira umunsi mwiza ngamwe Sudani y'Epfo akabari ego akabari no kuri marka duciye tusozerera marka di Juba duce dusozera kino kiganiro muri sangacuno munsi ni kiganiro mumvise cyari cahaye akajyo abakunzi b'ijuru rya America kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ayiwanyu ikiyago ntigiherera aha reka tuje kuri Facebook yacu ari VOA radio yacu mandanye mutwandikira mutungikira ubutumwa ku nguru zitandukanye twabashiriye ko nari Diane ni nahazuye nabategure no ngirenda bashikiriza muri sanga rino munsi karakaneza ntangere kuri je ko kubana namwe akanyamuneza ntangere kuri je ko kubana namwe Nadia taha n'aba ingenieur babiri bafatikanije mu hinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashike nawe nyene bakoze slowly ngasikare karabaryohera mu kurindira ko muca mukurikira imbi biganiro vy'ijwi rya America. Even when I hold myself.